Nuko amasoko yacu bitubwira nuko impunzi z'abanyekongo zari ku ntonde za OIM umuryango mpuzamakungu w'abimukira zari zirindiriye kwimurirwa muri Amerika na Canada mu ndwi iheze zahagaritswe mu kiringo c'iminsi 21. Imvo ya byose ni randagata ry'akaranda k'inkende gibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ava mu bushiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri 29 kuri 49 muri ico gihugu twamaze kugaragara mwiyo ndwara. Abo banyekongo bari bamaze kwitegura batekeye amasandugu batwaramo impuzu basezeye n'abagenzi babo, ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nkuko ababegereye babitwiganiye. Umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse ubwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana kukaranda mu bihugu bazoba bimuriwemwo. Iyo ngingo yafashwe kubera kukaranda k'inkende kariko karibonekeza mu karere cane cane mu Burundi no muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Amakuru y'Ujya Amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo rwo kuva mu Burundi berekeza muri Amerika na Canada, nuko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira, ariko amaso akaba yaraheze mu nzira. Abo nabo bari ku rutonde rw'abagenda bavuga ko bababajwe cyane n'ihinduka ryabaye ku rugendo rwabo, kuko bari biteguriye ndetse banaryohewe kuba bagiye muri ibyo bihugu, ariko kandi bakavuga ko bizeye ko ikiringo bahawe n'igihera bazobandanya urugendo rwabo. Abo bose twavuganye ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga makuru. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo. Uyu yavuganye n'Ijwi Amerika n'umwe mu barongoye ikambi imwe muzo bavuyemwo zirimwo Kavumu, Bwagiriza, Gasogwe, Nyinkanda na Musasa ziri mu ntara za Ruyigi Cankuzo, Muyinga na Ngozi. Avuga ko amakuru bayamenye ko bagenzi babo batahavuye bacurira indege ibajana muri ivyo bihugu.
Iyo nkuru kandi nayumvise babasabye ko mbere bafate ko banza kuguma iminsi 21 banze babasuzume, hanyuma rero urugendo rubandanye.
Uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo.
Ubusanzwe bari basanzwe bamara insomene upidinsomene ari nk'afise ingwara kugira habe stabilisation mbere yuko biwulira ngiye kandi atangora na afise bari basanzwe bamarayo insomen bakaguma ngaho babakurikirana ko atakagorane hamba bakavuga yaje.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu Burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakogwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi 21, ariko ntitwabaronse. Yamara umwe mu bakorera muri uyo muryango mu Burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvi kana avuga ko bariko barakorana cyane n'abarongoye igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ndetse n'indongozi za Amerika na Canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba. Yagize ati: turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi kubijanye n'irandagata ry'uwo mugera, ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cyane. Naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye, ariko nabo banka kumvikana mu majwi bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ibyo bihugu bya Canada na Amerika. Uyu yagize ati: nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanje uri muri Amerika, ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona. Uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje nyuma yuko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza cakaranda k'inkende carandagase cane mu Burundi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yabishikirije mu minsi mike iheze, aho yasabye abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi.
Ukuri tugerageze twirinde iki kiza cakaranda, tushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu ku masoko, kandi tubigire itegeko. N'ingwara z'imigera ziroroshe kugwanya kuko ni ugukaraba gusa. Ni ukuri iyi ngwara n'akaranda nyene abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu n'ukuri batubitwara amahera menshi cyane ni ibintu bizije rwose n'ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu
yamara naho biruko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura bavuga ko bigoye kubishira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo cibura ry'amazi
ntivyoroshe kugira isuku karaba ubunye n'amazi ntana ya ntaya hari amazi aracika guka kubwinshi siguye ko n'amazi gukaraba usanga ari kibazo kugira ngo abantu bashobe gukaraba byoroshe
kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cyane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura kuko mwishira hamwe reje desorijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu minsi mike yiheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiyaboneke ibitigiri duhabwa nabegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga 120 aribo bari bagiye muri Amerika na Canada abari bagiye muri ibyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ku minsi 21 bahawe ihera aho ngo ushobora no kongererwa nkuko amasoko yacu abitubwira Uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga 180,000 bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali